ili nizu ili Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19.22 turaramukije cyuti turi kumwe kuri micro muri kumwe naje video niyo ngabo umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Imigwi nserukira gihugu yaronse tike yo kuja muri kimwe c'umunani c'igikombe c'ibihugu vya Afrika yaramenyekanye ejo kuwa kane ni Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisia, Guinée, Gambia, Cameroun, Comores, Senegal, Cape Vert, Maroc, Malawi, Côte d'Ivoire, Misiri, Mali hamwe na Guinée Equatoriale, Cape Vert, Malawi, Tunisia, Sierra Leone, Guinée-Bissau na Comores vyunguruje naho vyarangije mu kibanza ca gatatu kubera vyarangije na Algeria yatangaje abantu batari bake mu kudashobora kunguruza muri kimwe c'umunani c'amahiganwa ya CAN ni mu gihe hari migwi imwimwe abantu benshi batari biteze kwishika kure nka Malawi, Guinea Equatorial na Cape Sierra Leone n'amazinga ya Comore yashoboye kunguruza muri kimwe c'umunani inkino za kimwe c'umunani zizotangura ku munsi w'Imana wimirije aho inkino zizoba Burkina Faso izohura na Gabon mu gihe Nigeria izokina na Tunisia hari ibindi bitangaza byaba byitezwe muri kimwe c'umunani icamahiganwa y'igikombe ca CAN no kubirorera mu kiganiro muri sanga twatumiye Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ari Bujumbura uwundi mutumire ni Yves Musamahani umufana w'umupira w'amaguru ariko akurikiranira hafi igikombe ca CAN bombi rero bari ibujumbura mu Burundi imbere ko dutangura batumire mbanje kubaramutsa mutu twihanganire nti turashobora kuronka abatumire ku mirongo ya telefone mu buhinga bw'ivyuma bari ko baragerageza kubatronkera nkuko rero nariko ndabivuga imigwi nserukira gihugu yaronse itike yokuja muri kimwe c'umunani c'igikombe c'ibihugu vya Afrika yaramenyekanye ejo kuwa kane akaba ari Burkina Faso, Senegal, Cape Vert, Maroc, Malawi, Côte d'Ivoire hamwe na Misiri, Mali na Guinée Equatoriale. Cape Vert, Malawi, Tunisia, Sierra Leone, Guinée-Bissau na Comore bikaba vyunguruje naho vyarangije mu kibanza ca gatatu kubera vyarangije neza muri ico kibanza. Imigwi ya Ghana na Algeria yaratangaje abantu batari bake mugudashobora kunguruza muri kimwe c'umunani c'amahiganwa ya CAN nimbwe hari migwi imwimwe abantu benshi bari biteze ko ishika kure nka Malawi idashika kure nka Malawi, Guinea Equatorial, Cape Vert, Sierra Leone n'amazinga ya Comore yashoboye kunguruza muri cyo kimwe c'umunani cy'ihiganwa rya CAN inkino za kimwe c'umunani zizotangura nko nabivuze rero ku munsi w'Imana aho mu nkino zitezwe Burkina Faso izohura na Gabon mu gihe Nigeria izokina na Tunisia. Yusuf rero mu batumire Yusuf turashoboye kumuronga ku murongo wa telefone. Yusuf Mosi
ndabumva nabi.
Yusuf uratwumva?
jebio mwongkotezi chindavuwa na gato ya tukumavichi kagurika mugao connection fite ni full niwa ni problemi ya liaison je pense parce que
ariko ndavumva
chindavuwa na gato
nimonyumva nimonyumva jenda vumva neza
de mon côté byose biri branché microphone headphone everything
muranyumva je ndabumva neza muranyumva allo allo Yusuf muranyumva
yeah navi navi bon
reka je ndabumva neza nimba muntu munyumva ndabumva neza
ah de mon côté biguma bicika gurika côté nuzenye headphone niyo ndabumva na gakumva na gato
wakura ku izo headphone ukaraba ko bishoboka ukoresheje uburyo busanzwe
ego nafashe na telefone bimugaho biguma bicika buri
je ndabumva ndabumva atakibazo muri ko muravuga nta kibazo
de mon côté headphone niyo idapasa neza
reka nimba munyumva je ndabumva reka dutangure muranyumva
okay
yego umutumire rero wacu ni Yusuf Mosi ajejwe amahigana mu ishyira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB akaba ari Bujumbura Mosi ndabaramukije
amara mahoro
yego kuri aya mahiganwa ya CAN mu nkino zo mu migwi amakipe yarimwo zarangiye jo ku munsi wa kane amakipe akaba yaronse tike yo kuja muri kimwe cy'umunani akaba yaramenyekanye jo ku muhingamo mubona mu nkino zo mu ntango zabaye muri iyo migwi amakipe yarimwo muri rusange ku bwanyu zagenze gute
muri rusange je nibaza yuko tugiye turazuma by'umugwi umwe turabona neza yuko umupira wo muri Afrika turetse abo bakinyi basanzwe bakinyi buraya hari ikintu kiriko kiriyongera cyane cyane ku migwi isanzwe ikiniri wabo ni ukuvuga abakinyi bakiniri wabo kuko twarashoboye kubona yuko imigwi imwe imwe yagiye iragira ingorane dufate nk'umugwi wa Tunisia nk'umugwi wa Cameroon nk'umugwi wa Senegal umugwi wa Maroc umugwi wa Misiri umugwi wa Algeria iyo ni migwi yagiye iragira ingorane kandi byito yuko isanzwe ifite abakinyi bakina mu mahigano akomakomeye i Buraya icyo twabonye nuko aba bakinyi twibaza ko ari bato bato abakinyi basanzwe bakinira iwabo cyane abakinyi basanzwe bakina mu migwi ibayabaye nayo yoba ariyo hanze ubu basigaye nabo nyine bakina umupira mwiza cyane kuko barashoboye kubyifata neza barazibira iyo migwi ikomakomeye mugabo jewe nk'usanzwe atunganya amahiganwa mu Burundi cyane nsanzwe nyoboye amahiganwa mu karere ka Afurika y'Ubuseruko icyo nabibonamo cyane cyane nuko abakinnyi b'i Buraya murabona baza iminsi ya nyuma hanyuma ikindi nacyo gikomeye ni uko turaje amashampiyona yabo bakina ni ukuvuga amahigano bakini wabo bakina nk'inkino nka zose ni ukuvuga rero baza kudushikira ino muri Afurika baramaze ku buryo nawe nyine usanga no kwitanga ari guke hanyuma kujya bituma abamenyereza batabaronka ku gihe bica bituma rero badashobora kuronka umwanya ukwiye kugira ngo bashireho imikenyuro yotuma bashobora kubyifatamwo mu nkino baba bari kwarakina
turabigaruka ko
imigwi yindi tuvuga yuko ironka umwanya mwinshi wo gukina imuhira gukinira imuhira bakongera bagakina match za kivandimwe zituma bashobora kumenyerana hanyuma ukinye n'umuntu yarushe agifise championa ndende gushamutano murumva yuko nawe nyine atitanga ijana ku ijana bica bituma rero wa mwimbu udashobora kuboneka neza
turabigarukwa ko turafise kandi umutumire twamuronse ku murongo wa telefone wundi Yves Musamahani Yves uratwumva Yves Musamahani uratwumva ego washobora kongereza volume ntitukumva neza ku telefone ku murongo wawe
ndabumva
Yego ndashaka ndababaze kubi ibyerekeye iki gikombe cha Kan inkino zo mu migwi ya makipe yarimo zo mu ntango zararangiye izamenyekanye zanonse tike kuja muri kimwe cy'umunani zikaba zaramenyekanye jo mu nkino zo mu migwi amakipe yarimo zabaye imbere yuko izizivamwo muri iyo migwi zikaja muri kimwe cy'umunani mubona muri rusange izagenze gute kuri mwebwe
yese rusange navuga yuko cyagenze nkuko yereko narabyindabyite ndabyikuntu imigwi yo muri Afurika yayisanzwe imenyeye kugira atsinda cyane yatangaje kuko simazinisi tubona umupira w'amaguru hari ibintu by'ibitangaza ni bya banza ya defense yose moroshe kati kati kitangara yena nda kitende kwera de ya kunyaje ni sa dini kasiwa bataraza mu kwa baji kwa ni kwa boy kwa sana na plaza ni kimo konda bi ko sana ni bundi na kabiri somo kombe kisiyo sirazo sana kuno bariko aravuga ku rupapuro kuno bari atumuguzuye mugabaga cyaba kabata n'ikintu nakiye batinze yena mu gwarje yaravuga ati yewe ibyo mbona byo narabaga ngo amazi myaka n'iki 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 cyo datindwa hadoza kabo kuri kandi mbona kwari cyiza kuko bagaraza bijajaye mu kintu ah mahara bari ho ni nuko no vuga ikipa dorimye rimwe ikipa jingo makrima nibaza yuko ushuhe bwabarabaye kuri barabu bwa bakina mu kibuga bonye n'ubwo bakina nako bonye yari kiri cyane cyo twa karakite nuko abakibaye twabara baye ko sanse yari kiri cyo bagomba kugira kandi ngo bayunguruze
ayumva Eve ahantu sinzi kwandu uri hari umuyaga hari ibintu biguma bivugira muri ntuze muri telefone yawe sinzi ko woshobora kwigira nka hantu kugira ngo tukumve neza Ego eka muri uwo mwanya mbenda baza Yusuf Mosi mwavuze ko hari migu yagize ingorane ari nk'iyo migu ya Algeria na Ghana ivuyemo mu byatangaje abantu henshi ni migu abantu bari biteze ko izoshika kure nka Algeria niyo yari yatwaye igikombe giheruka ni ekipe ikomeye n'abakinyi bakomakomeye bari iburaya ku bwanyu mwavuze izo ngorane nizi nikiye cyashitse chatumye iyo migwi ivamwo kare mu byatangaje abantu batari bya Allo Mosi?
Oui, ndabumva.
Yego.
Chatumye iyo migwi igira ingorane nije nababwiye yuko turaje n'imyaka turabe abakinyi ibihugu byinshi bya Afrika bikoresha Jeno fata nka karorero nk'umugwi wa Algeria. Algeria ufite abakinyi jono kwita nigeze gukoresha kera nitunganya baramutse bashize mu mahiganwa ya Afrika nkaja kubafasha gutunganya. Ariyo nk'aba ba Islam Slimani no fata karorero nka Misiri ifite abakinyi batari bake. Abagana baba Thomas Partey nabandi aho twarigize kubakoresha mu nkino z'abana bato bato hanyuma rero ukacuraba uyo muvuduko bakinira ko iburaya bakina inkino nyinshi mu mwaka zituma bwa bukomezi ni kuvuga icyo twita fresher physique umukinyi ateza kuba afise siyo bagifise nk'imwe ya kera na nico gituma ubona ubu bahuye n'umugwi ubashira mu bihe bigoye ni kuvuga ku ruhande bimwe twita physique ni kuvuga ingufu bakabakinira n'ingufu urabona neza yuko abo bakinyi atakuntu bakivyifatamwo kubera iki kubera yuko umupira wo muri Afrika ni umupira usaba sico kimwe n'uburaya bakina umupira umumwe wese bafise igice akiniramwo ni ukuvuga football de zone mugabo muri Afrika ni umupira wo gusekana kujyo ufise umupira ha usanga haje nk'abantu babiri cyangwa batatu kandi bakaguseka kuri ubwo bitumye rero n'ibyo abo bakinyi kubera yuko usanga ibintu nyinshi kuko bahembwa menshi bagaca babakoresha cyane ya fresh physique twiteze siyo bagifise kuko imyaka nayo igumye hanyo bahuye rero nabana bakiri bato kuko turaje nk'imigufisa abana bakiri bato dufate nka za Cap Vert dufate nka za Comore urabona neza yuko kana nabo kandi umupira bakawubatwara na nicyo gituma rero iyo migwi uyu vyerekanye nize yuko atakintu kinini igishoboye mu gihe ihuye n'imigwi kirimwo abana bakiri bato bakibasha bafite inkino atari nyinshi mu maguru zituma bagumana ubukomezi bwabo neza
ariko ntabakiriyemwo Yusuf ni yindi migwi irafise abakinyi bakina hanze za Cote d'Ivoire za Maroc za Misiri n'ayandi makipe arafise abakinyi bari hanze nabo muvuze ivyo byuko baba bakina inkino nyinshi barushe izo iyo yindi migwi yarashoboye kunguruza niko cyatangaje abantu benshi kuri Algeria bafise abakinyi benshi naho bamwe bo barushe bashizemo abandi ntivyotuma kalite y'umupira ikoroka cyane
yego mugo turabibona dufate nk'umugwi wa Misiri nta kintu kinini yanovuga Mohamed Salah arakora cyane aba ba Elnini ariyo kintu kinini ya donc nta kintu barakora kiboneka dufate umugwi wa Algeria twarabonye yuko ata kintu kinini yabashoboye twabo umugwi wa Maroc niyo ise mu bisanzwe yagisumba na Algeria ifite abakinyi beza cyane mugabo urabona nabo nyine gutsinda birabagora batsinda bigoranye umugwi wa Cote d'Ivoire turabe abakinyi bafise aba Haller aba ba Frankie n'abana bakiri bato bakibasha nicyo gituma nabo nyine bagerageza gusekana nabo kuko umukinyi hajya mu bisanzwe bijyana n'imyaka wajya umaze kurenza imyaka 25-27 uburundi mukinyi si wa wundi ashobora gusekana donc icyo bita football de contact cyo kimwe n'umwana afite imyaka 22-22 to harimo ubudasa ivyo vyose umuntu ashobora kubibonera he mu gihe yofata amaliste yose ukagira icyo twakwita urugero ni ukuvuga moyenne y'imyaka ni ukuvuga urugero rw'imyaka imigwi iri kuragira neza n'imigwi ifite urugero ruto ni ukuvuga ku myaka 23-22 mugabo amaze gushika kuri 27-38 ntakintu bagishoboye ngira ngo mwarabonye ejo ujya mu nyezamu wa Algeria ujya agenda muzi kuva 2013 ari hajya muri nyezamu mwiza cyane nize zarafise umuvyeyi umwe w'umukongomani umuvyeyi wiwe
reka tuze ku mirongo ya telefone
akomeye cyane mugabo ejo urabona baramuteye imipira iyo bamuteye yose ijya yose kera yarayikuramo mugabo kubera imyaka imaze kumujyana yose yarinji hari umupira n'imyaka
tuze ku mirongo ya telefone fise Desire mukundwa Desire uratwumva Desire uratwumva
Alo
Desire uratwumva
nari sindabumva kweli sinomenya ngo ikiganiro singo cyo cyagenze ucyo cyose usanga nabonye intumbero yacu kuri Facebook kare
ariko uranyumva
asha wapi sindabumva neza gure sinomenya yacu nabonye kuri Facebook kare ubundi gwe sinomenya mu tubira cyiki
ntakundi reka umurongo wa Desire mukundwa ntumeze neza ntatwumva dufise Nsavyimana uratwumva
ndabanga neza cyane
Nsavyimana uhamagaye urihe
Nairobi muri Kenya.
Yego kuri iki kiganiro turiko turavuga ku ihiganwa rya CAN imigwi yaronse itike yo kuja muri 18 yamenyekanye ejo mufise icyumvira mushikiriza cyane kibazo mubaza abatumire.
Nico kiriza nuko ikane bona mwaka twabonye n'ibitangaza bifite. Uko kubona umuzi nka Algeria utahana notari ni ukabona umugabana utaha nawone akiri majongera bintu byabitangaje cyane rero n'ubundi mbona bitangaza yishimye kuko haba nko gutungana yabona umugwi nka Gambia uri bihaye twabona umenga na mahide n'isuko nka mara uko kwa cyo na kugwaga ku nzi ya cyane cyo na umenga na cyo 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 yanga ka ifite cyo 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 ahubwo no kwa na yuko cyo cyo
turabashimiye kuko icyumviro cyanyu mushikirije
yego cyane cyane
murakoze Ive Musamahani ura twumva neza ku murongo
niko ndabumva neza kabisa mu murongo cyane neza
yego ku byerekeye ibi ariko aravuga uyu Nsabyimana yavuze nyene byatangaje kubona Nigeria ivamwe na Ghana ariko aravuze ngo umupira wa Afrika uri kuratera imbere niko bibona uri kuratera imbere kurusha imbere y'ibihe by'imbere yaho Allo Yves
If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator.
Turagize ibibazo. Aba hinga bariko baragerageza gusubira gutunganya neza imirongo ya telefone yabariko abashitsi abatumire bacu n'abariko baradukurikirana iki kiganiro turi kuvuga kuri kana. Yves Musamahani wagarutse?
Yego.
Yego, bandanye uvuga kugenda ubona icyo cyimviro umwe mu batwumviriza yahamagaye Nsabyimana ariko aravuga ko umupira muri Afrika wateye imbere ubona ko wateye imbere kurusha ibihe by'imbere yaho canke nuko ubu imigwi nka yose iri ku rugero rumwe
ino bwa ko umupira turateye imbere muri Afrika ikintu bamwe cyane kuko uraje ibihugu bifite ubusumba muri kayi cyane cyane n'ibindi bintu bigaragaza Ndao niki ni ozai unu uko mwea kipagu unu elikuwa hizi kila kukumisha kwa kwa kukiru. Ndi hea mbona haka kwa hapa hakira niki hitanga ala kina mmaisha na wala ya wata na hine kwa wala kwa 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 apa ya Komoro urabona n'iki za Zambia n'ibyo bitanga cyangwa cyangwa cy'ubutegetsi urabona ko bakinye umupira mwiza genda abona ko umwaka uri imbere aho bizaba bitumba ngaho kubera diversion amwe afite icyo cyaje umupira w'amaguru
murakoze tugaruke kuri Yusuf Mossi naho kuvyerekeye ugutegura iryo higanwa rya Kano ku gihugu ca rya kiya ca Cameroon imbere ko ritangura baravuga ko icyo gihugu gifite ibibazo bitari bike bijanye n'umutekano bijanye no kwitegura bihagije gushe kuba umubona ibintu biriko bigenda neza kubijanye n'ama infrastructure nka ma stade mubibona gute gushe kuba
icyo novuga kuri icyo kibazo nuko twese mpungenge twize twibaza yuko mu byerekeye no bitazogenda neza mugabo murabona gushika ubu Imana iracatinze umutekano umeze neza jewe ariho abo twadusanzwe dukorana ko nandaje nari kujyayo kubafasha mugabo ikindi kibazo cy'umwanya nashoboye kuronka wo kugenda gufasha nga ekipe ya Tunisia iri hari ya Rwanda kwa mumaja lide nukuri
turamutaye ku murongo wa telefone Yusuf Mossi turasubira ku murondera niyasubira kuboneka turamuha ijambo Yves Musamahani muratwumva Yves uri ku murongo dufise ikibazo cy'abatumire bacu turo
agahaze gushiku agahaze gushiku uka agahaze kibuga kuko yarona kwa
umurongo wa Yusuf Mosi umeze nabi umurongo wa Mosi umeze nabi reka turasubira tumuhamagare turabe na Yves Musamahani twamutakaje ku murongo wa telefone dusubire twibutse abariko badutega amatwi mu kiganiro cacu muri sanga uno musiko turiko tuvuga ku gikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bya Afrika ca CAN kiriko kibera mu gihugu ca Cameroon muri iki gihe imigwi inserikira gihugu yaronse itike yo kuja muri kimwe cy'umunani cyo gikombe ikaba yamenyekanye ku muhinga muweje kuwa kane ivyo bihugu navyo akaba ari Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisia, Guinea, Gambia, Cameroon, Comores, Senegal, Cape Verde, Maroc, Malawi, Côte d'Ivoire, Misiri, Mali na Guinée Équatoriale. Cape Verde, Malawi, Tunisia, Sierra Leone, Guinée-Bissau na Comores vyungurujwe naho vyarangije mu kibanza ca gatatu. Imigwi ya Ghana na Algeria yaratangaje abantu kuko batumire bariko barabisigura batari bake kubona bitashoboye kunguruza muri kimwe cy'umunani cy'amahiganwa ya CAN. Nimbwe hari imigwi imwe imwe abantu benshi batari biteze kwishika kure nka Malawi, Guinea Equatoriale, Cape Verde, Sierra Leone n'amazinga ya Comore yashoboye kunguruza muri kimwe cy'umunani. Inkino za kimwe cy'umunani rero nk'uko twari twamaze kubibabwira zikazotangura ku munsi w'Imana wimirije aho igihugu cya Burkina Faso kizohura na Gabon mu rukino rwa mbere, urukino rwa kabiri Nigeria ikazohura na Tunisia. Hari ibindi bitangaza byaba byitezwe muri kimwe cy'umunani cy'amahiganwa y'igikombe cya CAN ivyo no kubirorera mu gihe inkino zibandanye. Mu kiganiro rero muri sanga twari twatumiye Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB akaba ari Bujumbura. Uyundi mutumire ni Yves Musamahani umufana w'umupira w'amaguru ariko akurikiranira hafi igikombe cya CAN nawe nyine akaba ari ibujumbura. Uretse rero inkino zizoba ku munsi w'Imana zizotangura za kimwe cy'umunani kuko nabi yabwiye Burkina Faso izohura na Gabon, Nigeria igahura na Tunisia, ku munsi wa mbere Guinea izohura na Gambia, hanyuma mu rundi rukino rwo kuwa mbere Cameroon kine n'amazinga ya Comore. Twasubiye kuronga umwe mu batumire yagarutse ku murongo wa telefone Yusuf Mosi, uratwumva?
Ndabumva.
Musubire mubandaniza aho mwari.
Yego.
Mariko muravuga?
Alo.
Ndabumva Mosi, muduge ku ijambo.
Naye navuze yuko agahaze tukabona cyane cyane kubibuga no kuvuga hajya hagati mu gati niyo novuga yuko ibintu bidafashe bitameze neza kuko gazo biraboneka yuko atari nziza kuko mwarumvise ko ariho benshi bidoze nka Algeria ari doze cyane, Tunisia ari doze, baravuga yuko ibibuga bitameze neza byotuma bashobora gukina wa mupira wabo uhasi. Nibyo tubirabye, turibuka ko nka Côte d'Ivoire yaratsinze igitsindo kigira kabiri cyabonetse yuko cyakingiye kirinda umupira wiyatse umunyezamu kubera iki, kubera yuko yameze nk'ugira isanganya kubera ikibuga kitari kimeze neza. Hajya twovuga yuko ku ruhande bw'ubwatsi buri bwo hagati mu kibuga aho harimo agahaze, hanyuma nk'uko mubizi uko ikibuga umuntu aguma agikinirako niko bwabuvunguka bikaca bituma rero n'abakinnyi badashobora kwisigura neza. Icyo nicyo cyagenze nabi batagikoze neza, mugabo ahasigaye turabona yuko bimeze neza. Iyindi ngorane iriho nayo ni ngorane y'abarorezi. Egome nivyo kubera ikiza COVID hasohotse itegeko yuko ibibuga hojamwo inusu y'abateza kujamwo no kuvuga ibice 50 kwijana mugabo kiretse umunsi wa Cameroon aho bashobora kuduza ubushike 80 kwijana mugabo murabona nabo bavuze gucyo turabona ko abantu benshi batitabira ibino ego izima izinkino nkeya za nyuma twarabonye ko hamwe hamwe bagiye baragerageza bakaza ku byinshi twizere yuko rero mu gice gishira icy'umunani amastade azoshobora kuronka abantu benshi bashobora kuza kurorera umupira hanyuma bien service uza amategeko yuko boza ku bice bitarenga 50 kwi
naho kubijanye
yuko muri iyi minsi ngahe tuzobona inkino nziza kuva ku munsi wa Mungu zizotuma zitwereka imigwi yifashe neza muri Afrika
naho kuvyerekeye arbitrage abajejwe ku kwa arbitra inkino abahagarakizi b'inkino hari ikibazo cyabo bubonetse cy'umuhagarakizi w'inkino wo muri Zambia urukino nibaza ko rwari hagati ya Tunisia na Mali yavugije ifirimbi y'ukurangiza urukino hataragera bakavuga ko atari jya mbere abikora muri rusangi mubona ivyerekeye guhagarika urukino inkino vyagenze gute
muri rusangi mu byo guhagarikira inkino kiretse bijya byashitse kurujya muhagarikizi wo muri Zambia abandi ntangorane nyinshi bagiye baragira kuko icyo twomenya nuko abahagarikizi bahagarikira inkino mugabo zirimwo abakinnyi benshi benshi mpuzamakungu bajya nabo hariyo amategeko usanga baramenyereye nka kujya bakinisha mu Bwongereza usanga atari cyo kimwe n'ahandi bica bituma umusifuzi avugisha ikosa bo baca babifata ukundi mugabo icyo novuga muri rusangi nta ngoranye nyinshi zahabaye kiretse kuri urujya rukino harimo umuhagarikizi avuye muri Zambia na nacho gituma mubona batakimukoresha mwarabushoboye kubona n'abahagarikizi bo ngaha iwacu muri aka karere k'iwacu turafise nk'umu damu Salima wo muri bo mu Rwanda ngira ngo mwarabonye ko yabyifashemo neza cyane naho yavugije urukino rwari rugoye rwatera gutanga umugwi uzobandanya ihiganwa mugabo murabona yuko yabyifashemo neza cyane turafise umuhagarikizi wo ngaha mu Burundi ntabe ndabihawe n'Imana Pacific nawe nyine yarabyifashemo neza cyane turabona Peter Waweru wo muri Kenya nawe nyine yarabyifashemo neza cyane n'ukuvuga yuko ariho iterambere riko riraba mu byo guhagarikira bijya byashikiye ujya mu Zambia byarashitse mugabo twizere yuko izindi gino zizobandanya zikinishwa neza ukuri kwami
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone ruhamya ari aratwakuye ruhamya ari uratumva
ndarumva ndarumva
uhamagaye urihe
ndiyo ngo mu Rwanda
ufite ikibazo ubazo umutumire canke ufite icyumviro shikiriza
ndashaka kubaza n'abantu bategereza ngo batumire
barakumva
iyo arbitre yivye ikipe abereye ikipe imwe ahanishwa iki ese uwo mukino usubirwamo ari ibintu bigaragara umukino usubirwamo bundi bushyashya cyangwa ikipe yatsinze niyo yegukana amanota
murakoze
nagira ngo ndambaze ndakana utandukira aho gato ariko mu mutwe nabihangana bona muri stade turabona ko harimo bafana bakeya baje kureba umupira bitewe nyine n'iki cyorezo cya corona ese abantu bikingije n'abantu batikingije kubera iki batabakomorera babandi bikingije bende inge cyangwa bishimire uko bitsingize babandi batikingize bare bagire isari cyangwa bagire cyakana n'ibyo ko baba kwisingiza kugira ngo nabo twemezwe natwe ko kuba twareye umupira harimo wenda ibikombe bya mbere abantu bari basanga bateze bagiye Tunisia bagiye South Africa kureba igikombe cya Afurika ariko ubu ngubu ntabwo arimo gutega bitewe n'iki n'igitorero yakundi batuvuganira none njye sindimo ariko harimo abandi batuvuganira ku buryo abandi bajya kureba umupira bisingije murakoze
murakoze ndabashimiye Yusuf mu mwishure Yusuf Maranyuva Alo Yusuf Radio Isu ya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Yusuf wagarutse Alo Yusuf turagize ibibazo ku mirongo ya telefone Radio Isu ya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ihiganwa rya CAN ahimigwi yunguruje yanose tike yo kuja muri 18 yamenyekanye ejo ku muhingamo Yusuf yagarutse ku murongo wa telefone Yusuf uratwumva?
Ndamwumva.
Yego, reka tubandanye mwariko muravuga ku vyerekeye arbitrage hanyuma sinzi ko ariko mwariko muraheraheza ku cyumviro cyanyu.
Nariko ndavuga icerekeye arbitrage kuko ni kibazo nyamukuru kuko nico gituma ingino zigenda neza ico no uvuga nkuko mubizi uyu mwaka twimirije igikombe cy'isi baje bahagarikizi bose mubona hajya benshi muri bo na bariko barategurwa kugira ngo bazoje guhagarikira ingino z'isi yose zizobera muri Qatar ni ukuvuga rero bakifatamo neza kugira ngo bashobore gushikira ikiriya gikombe cy'isi yose na nacyo gituma jenge ndaraba muri rusange amakosa amaze gukogwa ni make cyane atotuma urukino ruhindura isura tukuyemo bijya byashikiye ujya mu Zambia hanyuma tukaraba nuko nkuko mubizi haraje ubuhinga bwa none ibyo twita VAR ni ukuvuga nibituma dufate nk'ahantu wiketse ko hoba hagiye mu ikosa canke ivyerekeye gutsinda aho bituma umuhagarikizi enda akaraba neza yuko atakibazo na kimwe kirimo hanyuma akatafata ingingo ngira ngo mwarabonye yuko abahagarikizi benshi
hari giye bahatsinze ubitsindo mugaba mu nzira zitameze neza zatuma basubira kucanye uwo bakoreye ikosa hajya muri bita surface de reparation imbere y'igori byacha bituma bashobora kugenda iraba neza kuko hariya abariyo uwundi muhagarikizi aguma kurikirana byose hanyuma amaze kuraba akaraba ukuntu igitsindo cinjiye akaraba uwo batize ukuntu bamuteze cyangwa bamuteze mu makosa aho niyo umuhagarikizi afata ingingo je novuga yuko hari utuntu duto duto cyane dushika kuko umuntu agoma ari umuntu mugabo muri rusangi inkino zose ziriko zigenda neza zihagarikirwa neza na raporo mbona zisohoka ku munsi ku munsi iyo tubajije abari hariya baratubwira yuko nukuri ibyo guhagarikira hari ikintu
kinini
kirahinduka mu byerekeye guhagarikira ikintu.
Murakoze, reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Duhise Théophile Mugabo, uratwumva?
Yego, ndabumva neza rwose.
Uhamagara uri he Théophile?
Umbagarariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ndara ya Kivu, mu teritware ni Masisi, akarere ni Ngungu.
Yego, turiko turavuga ku gikombe cya kanaho amekipe ya ronse tike kuja muri kimwe cy'umunani yamenyekanye ejo kumuhingamo. Mufise icyumvira mushikiza cyangwa ikibazo mubaza umutumire?
Rekomande nshimire ijwi rya Amerika nongere nshimire Afurika hanini kuko nje ngunda Afurika cyane kuba yarashobotse gushika ku organiza iriya kane ni byiza by'igikundira. Nanone nubwo ndi umunyafurika ngakunda Afurika, nakifuza ko Tunisi itwara igikombe cya Afurika nkuko nyikunda kandi bitavugitse ngo n'andi makipe sinyakunda. Ndakunda kuko ndi umunyafurika. Nanone ngifuriza bose kugira ngo duharanire gukundana nk'abanyafurika.
Yego, uravuze ko ukunda Tunisia. Yarahatswe gukomereka, yarahatswe kutava mu migwi amaekipe arimwo ibyo bita amajonjora. Nikiye mwibaza izokora ko izohura na ekipe ikomeye gushika ubu iri kikina neza ya Nigeria ku munsi w'Imana. Nikihe ekipe yanyu mukunda ya Tunisia mubona mwo kwifuza ko yogira kugira ngo ishobore guhindura kumbure aho itoba ya byisha fashemwo neza mu majonjora?
Yego, gusa nukumenya ko biragora imikinira ijigora ubundi, ariko noneho nakwemera ko Tunisia ikora ibishoboka kose igakosora ahandi yagiye ikora nabi, igakina yumva yuko iri gukina ifite intego. Ibyo byazatuma uko byaba biri kose bashobora gutsinda, donge bakine bafite intego icyo bagamije bazakigeraho. Ndani kibazo cyari kabisa, ndibacika indege gusa.
Mwahejeje?
Yego, ndarangijereje ahangaha. Reka mbashimire, nongere mbashimire, muje mutwibuka gusa mutworeze tubumve ku radio frequence.
Murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu kuba mwaduhamagaye. Yusuf, hariho uwigeze guhamagara yitwa Rushatsi, yari yabajije ngo y'umwarbitre ngo ahagarikiye neza urukino kumbura agahengamira ku ruhande rumwe ekipe ngo igatsinda, ngo bikagaragara ko yakoze aya makosa uwo muhagarikizi w'urukino, ngo urwo rukino rurasubigwamo ngo bamuhana gute? Mwo bisigura?
Mu bisanzwe umuhagarikizi iyo ahagarikiye urukino rurangiye akazi ariho umugwi ubijejwe ucisubira guhura bakagira icyo bita isuzuma, no kuvuga bacishije muri bwa buhinga bwa none analyse video, bakaraba urukino rwose, bakaraba ukuntu wa muhagarikizi yabyifashemo. Hanyuma mu bisanzwe uko bigenda mu ibyo guhagarikira urukino, iyo umuhagarikizi atari ajya makosa yacamutwe amwe nyine biboneka bati uyu muntu yibye kubera byagenze muhayibi, ubwo rukino baragwemeza nicyo homologation baje kugwemeza mugabo wa muhagarikizi yagize ibibazo kiwe bacha wamukura mu Burundi gashaka kubanga karore nguyu muhagarikizi uyu nyine wa Zambia haja yari muhaga yari mubahagarikizi bari bateguye bibaza yuko bashobora kumurunga nawe mu gikombe cy'isi yose bariko baracari ko barabamenye yarimwo mugabo turaje bijye bintu byamushikiye ntangeka ntazosubira kugaruka mbere nzotangara hamwe mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu twosubira kumubona ku rutonde rw'abahagarikizi mbungu kuko murazi neza n'ubwa mbere bari bamukuyemo bamwikeka byo kujya ruswa ubu rero bijya byamushikiye nawo yavuze ngo yaciye agwara n'ukuri nawe tuzosubira kubona mu nkino mpuzamakungu ni ukuvuga yuko amategeko aragoye cyane barayakazemo urukino ruheze barakora icyo bita seance video
hanyuma
ijyamwo bande n'abahinga bakomakomeye baca basubiramo bakaraba umunota ku wundi ukuntu umuhagarikizi yabyifashemo neza ari mu byo gukurikiza ari mu byo gufata ingingo zibereye mu mwanya mwiza ari uruhande yuko te amagara meza yotuma ashobora gukinisha urukino neza ni ukuvuga ivyo byose ni ibintu baraba bakaca bashobora gutanga no kumuha maci zikurikiye
hari ikindi yavuze ku nagikiye ko gatoyi ku bijanye n'abarorerezi igitigiri cyabo bivuye kuri covid ko byabitegekanijwe ko ari icya kabiri ibice 50% by'abashobora kuba bari mu bibuga by'umupira w'amaguru bishobora biba biriko byakira izo nkino yabajije kubera ibitigira ari biri hasi ngo ni kubera iki naho ari ikibazo cya covid kumbura abo batashoboye kuhaza bashobora gusubirirwa ngo bagasubirirwa n'abantu bikingije kugira ngo ibibuga byuzure mwomwishura gute rushatsi
ikibazo cya covid ni ikibazo kitoroshe kuko ingingo ziracagoranye mugabo ukonzi amategeko natwe iyo dutunganije ino ngaha mu karere mpuzamakungu hari amategeko tugenderako ubwa mbere tiki abarorezi nkariya muri Kameruni ho uwuza wese kuri stade babanza gusuzuma yuko afite icyo twita kinye bagasanga atangwara ya covid afite ni kuvuga test negative icyo ni cya mbere ubwo rupapuro aragwerekana imbere yuko agura itike icyo nacyo murabona mu bituma hataboneka abantu benshi cyane kubera kwipimisha yego nta mahera batanga mugabo umwa barata umwanya bigatuma badashobora kugira hanyuma ibyerekeye kwinjira na mahera tugiye turaharura turabona neza yuko iciro ku munyagihugu asanzwe kuko murazi neza abakunda umupira hajya sibajya abantu bakomakobe n'abantu basanze nyine babafana ukatisha umunsi ku munsi ateza kuriha amahera angana n'amaero atanu amaero atanu ni ukuvuga tuyaruye muri ahiwacu si munsi y'ibihumbi mirongo ibiri si munsi y'ibihumbi mirongo ibiri hanyuma icyerekeye cy'abakinnyi numvise mwabagize abakinnyi hajya mu mategeko uko bimeze ni uko umugwi umwe wese uje muri ajya mahiganwa barawuha uburenganzira bwo gushyiramo abakinnyi benshi ni ukuvuga barashyira mirongo itatu iyo wumva none bose mirongo itatu bazogwara aya nibyo bituma mubona neza Tunisia ashoboye gukina kandi ifite abakinnyi 12 bose bafashwe n'umugira wa covid
reka tugaruke
ni ukuvuga rero
muheraze cyumvira nigoga muheraze tugaruke ku mirongo ya telefone
halo
muranyumva
ndabumva nari mwobaza
reka tuze ku mirongo ya telefone hari utwakuye eli ndayihimbaze uratwumva
Ego ndabumva.
Ndahimbaza uri he?
Ibogeye cy'Uganda.
Ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro shikiriza ku mutumire?
Oya, gese ikibazo n'intererano.
Yego muyitange.
Ego murakoze cyane, kenagomba guterera mu bijya kane. Uko twabonye ibintu bitandukanye cyane cyane ama empresi ahama ama empresi ahama si ekipe kwaiti zibiye yuko azorengana atarenganye.
Murakoze.
Alo. Alo.
Mwaheje ikicyumviro cyane mubandanye.
Ndabandanya ama naho kubyerekeye kugeza kane nyene ama ntizeye kubera icyorezo cya COVID-19 hariho amategeko agoye cyane yo kugira ngo abakiriya amabwiriza menshi rero. Alo,
ndabumva. Muhera heze
reka sino kibirindi ndahantu mu modoka ari. Murakoze cyane,
turabashimiye cyane. Murakoze kuba mwaduteye akamo. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku mahiganwa ku nkino zihiganwa rya CAN ziriko zibera mu gihugu cha Cameroon muri iki gihe aha ma equipe ya Lance Tike yo kuja muri kimwe cy'umunani yamenyekanye ejo ku munsi wa kane.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ihiganwa rya CAN riko ribera mu gihugu cya Cameroon muri iki gihe inkino zo muri kimwe cy'umunani zikazotangura ku munsi w'Imana. Ibihugu bya Lance Tike yo kujijamo bikaba byamenyekanye ejo ku munsi w'Imana murantunga ejo ku munsi wa kane. Turi kumwe n'umutumire Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ari i Bujumbura. Mosi, nashaka ngaruke ku karere ka Sekafa. Akarere ka Sekafa ukuyemo novuga nk'igihugu cya Ethiopia, sinzi kwa mazinga ya komora umuntu yo yashiramwo n'ivyo nyene vyashobora guserukira ako karere. Ibindi bihugu nka byose byo mu karere ka Sekafa bikaba bitashoboye kuza kuronka itike yo kuja muri CAN. Kubwanyu biterwa n'iki ako karere ni kuki kadafise abashobora ku bihugu bishobora kugaserukira mu mahiganwa ya komakome? Uranyumva?
Nakumva nabi nawe. Okay,
ikibazo mwacumvise cyane ndagisubiremo.
Halo,
uyi muranyumva?
Ndabumva.
Yego, nayo ndabaza akarere ka Sekafa ni kuki umuntu aretse sinzi ko umuntu yo shiramwe n'amazinga ya Comore uretse Ethiopia niyo yonyene yari yashoboye kuja. Ibindi bihugu byose mu karere ka Sekafa ntibyashoboye kuronka tike yo kuja mu gikombe cha CAN. Akarere ka Afrika ka Sekafa nizihe ngorane gafise nikiye gituma kadashobora kuja mu mahiganwa akomakome kuronka amatike nkaye?
Gushika ubu akarere ka Sekafa turacyafite ibibazo na cyane n'ibibazo bijyanye n'ubutunzi, kuko nk'uko mwabibonye muri Cameroon je n'ahantu nkunda gukorera rimwe na rimwe rashoboye kuronka umwanya kuja kwigishayo iby'intwaro no gutunganya inkino. Mwarabonye yuko leta ya Cameroon yashyizemo uburyo bwinshi, hajya nta kibuga na kimwe bari bafite. Mwarabonye yuko bafashijwe n'Ubuyapani bashoboye gusubiramo ikibuga cya Chiaounde, ikibuga cya cha duala bara gisubiyemo cyose jana kwijana garuwa bara gisubiyemo cyose limbe bara subiyemo nkubuga ajya a kuba kibibuga bitwara uburyo bwinshi hanyuma rero ubu hari amategeko mashasha yaje yishyira mu mupira w'amaguru muri Afrika CAF risaba donc cyo twita igitabo bita cahier de charge haba harimo ibikenewe kugira ngo baguhe uburenganzira bwo gutunganya inkino nk'izo z'umugabane wa Afrika. Tugiye kuraba hajya ibihugu byinshi byo muri Afrika bigishoboye kubikora kuko bisaba uburyo bwinshi abo twovuga binanata bagasaba iyo habaye ingorane ko batunganya cyane cyane n'igihugu cya Maroc cyane n'igihugu cya Misiri cyane igihugu cya Algeria cyane Afrika y'Epfo. Ibyo nibyo bihugu bifite ubushobozi bwo gushobora gutunganya inkino nk'izo ku mugabane wa Afurika. Ibindi bihugu biri mu ngorane kuko n'ibintu bisaba amahera menshi. Mugabo murabona yuko izo nkino ziriko ziraba ubu zategereza kuba kuva mu mwaka wa 2019 mugabo baguma bazisubiza inyuma. Kubera iki bazisubiza inyuma? Kubera yuko igihugu cya Cameroon kitashobora kubitunganya. Muribuka ko n'igikombe cy'umwaka wa 2019 cyateze Cameroon. Mugabo wabonye yuko Cameroon cyari itegura baciye bakibagitwara muri mu Misiri. Mwarabonye yuko cyateza kuba mu mwaka uhiye. Mugabo mu mwaka uheze byashoboye gukunda. Si COVID yabujije ko igikombe cya Afurika gitegurwa. Byabujijwe n'uko igihugu cya Cameroon kitari bwaheze ibyo kubaka ibibuga.
Reka ngaruka kuri ibyo bibuga.
Ngaruka zose ni ingorane tugenda turagira z'ubutunzi zituma ibihugu byacu bidashobora gutunganya igihe. Aho rero tutavuze mu CAFA. CAFA mu bihugu by'umugabane wa CAFA turi mu ngorane nyinshi. Fata Uburundi ubu. Uburundi mpuzamakungu dufite dushaka gukiniramo inkino mpuzamakungu. Fata u Rwanda nacyo nyine baracugaye. Rwanda carugawe. Kenya nacyo nyine baracugaye. Nyayo Stadium. Igihugu cyonyine novuga ukumbi gishobora gutunganya urukino mpuzamakungu bisunze ibyo ishyirwa amaguru ku isi FIFA risaba cyane ishyirwa ry'umupira w'amaguru CAF risaba ni igihugu cya Tanzania cyonyine gusa. Mugabo ibindi bihugu nta bibuga dufise.
Reka mukurangiza
turamutse tutagira ibibuga cyo tugora kugira ngo dutunganye inkino mpuzamakungu. Ibyo nabyo ni iz'ubutunzi dusanzwe turimo bitaduha ubwo burenganzira
bwo gutunganya. Kurangiza dusigaranye akanya gato. Hari n'ibyo bibuga iyo naho biba byatunganijwe neza kubera izo nkino inkino zimaze kurangira bitabandanya bifatwa neza nikiye mwoshikiriza kugira ibyo bibuga bibandanye bifatwa neza ni nko mu munota umwe.
Hajya ibintu by'ibibuga ni kwitondera hajya muri ko muragira ibyigwa ni kubyitondera mukaraba yuko ikibuga na inkino ziheze mbega kizobandanya gikora ukuri kwamye. Iyo ngorane rero ni ingorane ishikira bose. Ni nka kujya no muri Afurika y'Epfo nari mu bagiye gufasha gutunganya igino mu kwezi kwa Munyonyo naragendeye kimuga cy'Durban. Kibuga cyiza cyane ni mu bibuga bibiri byari bikomeye ni ukuvuga ikibuga cy'i Cape Town hamwe n'ikibuga cy'i Durban.
Umwanya ugiye kurangira
umugabo bita Moses Mabija ugiye kubiraba
turabashimiye
nta kandi kiri ko kirakora.
Murakoze
utunganyije ibibuga n'uko utegura uburyo uronka.
Murakoze
byose bibandanya bisangiza
bigenda. Murakoze 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 murakoze. Yari Yusuf Mosa ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB iyo ari Bujumbura. Tuvuga ko turavuga ku gikombe cya CAN kiriko kibandaniza muri Cameroon naho imigwi yaronse itike yo kuja muri kimwe cy'umunani yamenyekanye ejo ku munsi wa kane. turabashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mukunda Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire n'umutumire Yusuf Mosi. Mwese tubifuje kugira ibihe byiza. Everybody come together as one, we'll rise.